VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jose Niya Mukankusi.
Na Fidele Niyongabo tubaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Tubona ko muri uyu mwaka ifaranga ryataye agaciro ho 9.3% kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 11 ugereranyije n'uko byagataye kuri 6.8%, akenshi bigaterwa n'ikinyuranyo dufite mu mahari.
Uwo ni bwana John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu mu Rwanda. Sekretari wa Leta muri Amerika John Kerry amaze kugaragaza uko abona igisubizo gihuriweho na Israel n'Abanyepalestina cyagerwaho, ibihugu byombi bikabana mu mahoro.
Urwego rwa Israel rujejwe kubaka amazu mu gisagara cya Yeruzalemu rwasibishije amatora yategekanijwe kuvyerekeye kurekurira kubaka amazu mashasha y'Abayahudi.
Turukiya n'Uburusiya byumvikanye kuri gahunda yo guhagarika imirwano kuri Siriya no gukora ku buryo ibyo byubahirizwa mu masaha ya saa sita z'ijoro. Izo ni zimwe mu nkuru tubagezeho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Shuti mukunda radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye guvanzirizwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye dutangurire ku yerekeye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Eugenie.
Urakoze Fidele. Sekretari wa Leta wa Amerika John Kerry kuri uyu wa gatatu yagaragaje huko habona igisubizo gihuriweho na Israel n'Abanyepalestina cyagerwaho, ibihugu byombi bikabana mu mahoro. Ijambo rya Kerry kuri Departement ya Leta muri Amerika ntiryagaragaje gusa huko ubushyamirane bwakemurwa, ahubwo ryanagaragaje uburyo bwo koroshya ibyo Amerika inengwa ku cyemezo yafashe mu cyumweru gishize cyo kwifata, ubwo Inteko Ishinzwe Umutekano ku isi ya ONU yatoraga umwanzuro wa 1,000,000 y'Abayahudi yubatswe na Israel. Guterana amagambo muri diplomasi bije mu minsi ya nyuma y'ubuyobozi bwa Perezida Obama byagaragaje byababaje abayobozi ba Israel bitaretse n'intumwa za rubanda z'ishyaka ry'abademokrate n'iry'abarepubulika ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo kunenga byarakomeje ku munsi wa kabiri, ubwo Perezida watowe Donald Trump yongeye kwibasiraho ubuyobozi bwa Obama. Mu byo yavuze ku rubuga rwe rwa Twitter, yaranagize ati Israel ihangane ukomere, itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere iregereje. Ubu rero ni wo munsi Trump azarahirira kuyobora Amerika. Abayobozi ba Israel nabo bagize icyo bavuga ku ijambo rya Kerry mbere yuko anarivuga kuri uyu munsi wa gatatu. Avugira kuri radio y'ingabo za Israel, Minisitiri ushinzwe umutekano wa rubanda ufite umutekano wa rubanda mu nshingano ze, Gilad Erdan, yise iryo jambo rya John Kerry ingendo igayitse.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umutegetsi w'umunya Israel yatangaje uno munsi ku wa gatatu ku rwego rw'igihugu cya Israel rujejwe kubaka amazu mu gisagara cya Yeruzalemu rwasibishije amatora yari ategekanijwe kuvyerekeye kurekurira kubaka amazu mashasha y'Abayahudi amajana n'amajana mu gice cya Yeruzalemu iyo mu buseruko Israel yigaruriye. Hanana Rubin, umunywanyi w'uwo mugwi, avuga ko ayo matora yasibishijwe uno munsi ku wa gatatu bisabwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel, Benjamin Netanyahu. Umugambi wari werekeye amazu mashasha 490 mu bice vya Ramot na Ramat Shlomo biri muri turere twa Israel yafashe mu ngwano yo mu mwaka w'igihumbi 1967. Iyo ngingo yafashwe amasaha make imbere y'ijambo ritekanjwe n'umushikiranganji w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry, aho vyitezwe ko aho yashikirije icyumviro ciwe ku mugambi w'amahoro hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Yashikirije kandi icyo avuga ku vyerekeye ivyagirizo vya Israel vy'uko Amerika iri nyuma y'ingingo y'ukwego kw'ishyirahamwe onujejwe amahoro n'umutekano ku isi isaba ihagarikwa ryo kubaka amazu y'Abayahudi mu bice vy'Abanyapalestina Israel yigaruriye.
Turukiya n'Uburusiya byemeranijwe kuri gahunda yo guhagarika imirwano kuri Siriya, kandi birakora ku buryo ibyo biribe byagezweho bikaba byubahirijwe mu masaha ya saa sita z'ijoro. Ibiro ntaramakuru Anadolu bigengwa na Leta ya Turukiya byatangaje uwo mugambi mushya kugamije kongera igihe cy'ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa Aleppo. cyakora imitwe y'iterabwoba niri muri uwo mugambi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byasubiyemo ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turukiya yavuze ko Ankara itahinduye aho ihagaze kwidashyigikiye ko Perezida Bashar al-Assad aguma ku butegetsi bwa Siriya. Mu cyumweru gishize, Uburusiya, Iran na Turukiya byemeje itangazo rishyiraho ingingo shingiro zitezwe gukurikizwa kugira ngo habe hagira amasezerano agerwaho kuri Siriya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ibyo bihugu byemeranijwe kugirana ibiganiro byo gukemura impaka Astana mu murwa mukuru wa Kazakhstan.
Mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye i Washington DC. Tai Yong-ho, umutegetsi akomeye wa Korea ya Ruguru, aherutse guhungira muri Korea y'Epfo, avuga ko umwaka utaha kizoba ari igihe cyiza cyane kuri Korea ya Ruguru cyo gukomeza umugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Ivyo kubera ubuyobozi bwimirije guhinduka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Tangaza ko kubera Korea y'Epfo yimirije kugirisha amatora y'umukuru w'igihugu, Amerika nayo igiye kuronka umuperezida mushasha, Korea ya Ruguru ibona umwaka w'2017 nk'igihe cyiza cyo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Tai Yong-ho yari umutegetsi akomeye agira kabiri yaserukira igihugu ciwe mu Bwongereza, yahungiye muri Korea y'Epfo mu kwezi k'8. Yamara umutegetsi akomeye cyane wa Korea ya Ruguru ahunze igihugu ciwe mu kiringo kigira ku myaka 20. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ba Korea y'Epfo ku munsi wa kabiri, Tai Yong-ho yatangaje ku buryo bugaragara ko atazi neza uko umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda wa Korea ya Ruguru wifashe. Yamara yamenyesheje ko Ubushinwa butazofatira ingingo ico gihugu kubera umugambi wacu w'ibigwanisho ruhonyanganda kubera gisambutse vyogira ingaruka mbi. Tai avuga ko atamigambi umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un afise yuguheba ibigwanisho ruhonyanganda igihugu ciwe gifise, naho yoronswa igitigiri kinini c'amafaranga. Amenyesha ko Korea ya Ruguru ifise imigambi kuba ifise ibigwanisho ruhonyanganda mu mpera z'umwakuza.
Abategetsi b'Ubudage bafashe umugabo ukomoka muri Tunisia ukekwaho kuba afite ahuriye na Anis Amri, umugabo wagabye igitero cyahitanye abantu mu isoko i Berlin mu kuri Noheli. Abashinjacyaha b'igihugu cy'Ubudage kuri uyu wa gatatu bavuze ko uwo mugabo ufite imyaka 40 y'amavuko yahagaritswe nyuma y'isakwa ry'iduka rye n'icumbi bye. Abategetsi bavuze ko nomero ya telefone y'uwo mugabo yari ibitse muri telefone ya Amri. Itangazo umushinjacyaha w'igihugu cy'Ubudage yavuze ko amaperereza yagaragaje ko uwo mugabo w'umunyatuniziya ashobora kuba hari aho ahuriye n'igitero cyagabwe na Amri akoresheje ikamyo yanyujije mu isoko ryari ryuzuye abantu. Icyo gitero cyahitanye abantu 12 gikomeretsa abandi 56. Abashinjacyaha rero bafite kugeza kuri uyu wa kane kugira ngo bemeze niba bafite cyangwa se badafite ibimenyetso bihagije byatuma bashakisha uburyo hatangwa impapuro zo guta muri yombi uwo mugabo w'umunyatuniziya ukekwa. Radio Ijwi ry'Amerika, iyi ni gahunda tubagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho mu ntara ya Muyinga abanyagihugu bavuga ko bagiye guhura n'inzara. Aho umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yabashije gushika bitakambira, bavuga ko ivyo barimye vyumiye mu mirima kubera imvura imaze iminsi itarwa. Biremezwa n'abajejwe intwaro, aho bavuga ko n'imfashanyo zishobora gukenerwa mu minsi iri imbere. Tumviriza rero Jean Bosco Ndarurinze.
Bavuga ko atacho bazimbura mu isarura ry'urutasi risa n'iryatanguye nkuko babivuga. Ahandi tukanavyibonera ibitegwa byarabuze imvura, haraho vyarumvye ahandi naho biruma. Abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Mukoni muri komine ya Muyinga baravuga icabitumye.
Nyimbe igenda nabi, ibiharage twararimye turabagara ariko byumiye mu kuzimu unyugusaro ntizosarura matike nayo kandi abagize baronka imbuto yo gutera nayo kandi yapfuye kubera izuba
ntabwo twabiteye ku ruzuba nta nuko twarose n'imvura wimeresha mwe byarase kumera ivyameze nabyo biruma siniko ntuzobaho
bijanye n'umwimbo bisanzwe ntibigenda neza ariko kubera bivanye n'ikirere kirere izuba ryaratse igihe kirekire turateragira bamwe bamwe bihera mu kuzimu bimwe biruma urabona none n'iri zuba naho kandi rirasonze
abanyagihugu bavuga ko atagisivya bagiye guhura n'inzara
izuba ryaratse kimaze kwaka ibiharage bimaze kumera biruma ibindi navyo bihera mu kuzimu gushika n'ubu nyene nta mwimbo hari na mutsoni leta nyene nabagira neza turabatakambye ahubwo barabe batugarukire nayo ubundi turicwa na kigwa ikungu
ubu nta kintu na kimwe cyitezwe kizofungura inzira niyo yego kujukura hejuru y'izuba iryo zuba ryatanguye kwaka mu kwezi kwa 11 gushika n'ubu nta mvura igwa uyu munsi nyene umuntu nyene aratungwa n'ikiro cy'ubuga nyene umuntu agenda agaheba nyene icyo gihumbi n'ijana hanyuma agasima nyene agaheze akagira ubuyi bwo bidashobokeye
siniko ntuzobaho kosaba leta nyumba ifuse uburyo yuko yadufasha kadufashisha nk'uko twaza turafungura
iyo umwimbu wabuze ingaruka mbi zirashikira n'abadandaza uyu mugabo asanzwe acururiza ku mutumba wa Mukoni aravyemeza
cyende umudanda ncuruza gafu ko gafutuka fata kazimbye n'abagasuma kabataronka nakazi nako ndishaje no kuronka n'agafaranga kandi murimyi yimbuye nako tudandaza tuba twimbuye kwe turadandaza nta n'igihumbi kiga tudandaza ku munsi tugatahanye nuko urumva n'abana bacu bacu barara n'ubusa duca tubanira ku gafu nyene tukarara ubusa kugira ejo tusubireyo nyumba ari kudusohora tusubireyo kandi
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe iby'ubutunzi badendeje umayine aremeza ibivugwa n'abo banyagihugu amenyesha ko izuba ryatse nka hose mu ntara ya Muyinga
yego nivyo cyane rwose imvura mu bisanzwe yaguye iteba ndetse yatanguye kugwa nko mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari naho abarimyi benshi bakiye bateragira murumva ko yari imaze hafi ukwezi kumwe gusa iri kiragwa ariko rero ubu ya imvu yamaze nk'indwi zibiri itaboneka ngaha mu ntara ya Muyinga neza itagwa neza na cyane cyane mu gihe ibiharage byari bigeze biri mu rushugwe vyinshi ntibinuvuga ko vyinshi bitari bwazane ivyo twe kwita urukeja
Badende Jumayine avuga ko gutera akamo abagira neza vyatanguye kuko biboneka ko benshi batazokwimbura
rero biraboneka neza yuko abantu bashobora kubura umyimbu koko ari nacyo gituma ijya no hino abantu bari kwatera akamo abagira neza bashobora kuba bagarukira kuko biraboneka neza ko umyimbu atawutuzoronka uyari gukwiye nubwo ejo twabonye imvura iguye mugabo murumva ko novuga uko gucegwa kw'indwi zibiri atamvura ikiragwa byatumye ibitegwa bidashobora kubandaje bikura neza nko byatezwa gukura
kuvuga yuko murafise amakenga yuko mu minsi zahashobora kuba inzara mu mwanya mutoya
yego mbere bimwe hamwe byatanguye kwibonekeza koko atakintu bazohava basoroma
izuba nk'iryo rivugwa imuyinga ryaheruka kwaka kuva mu irima y'impeshi mu ntara ya Kirundo imiryango yababa 50,000 irata izayo igera ku 70,000 ikenera gufashwa naho hatanzwe imfashanyo zitari nke abari bataye zabo batari bake bakazisubiramwo ibimenyetso vy'iyo nzara biracaboneka twovuga nk'abasegerereza bagwiriye cyane mu mabarabara hamwe n'ibifungurwa bisanzwe vyimbugwa muri iyo ntara ubu bitakiboneka neza mu isoko iyo bibonetse naho bikagugwa umurengera Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda mugenzi wacu Asumta Kaboyi abanze hatubwire ibyaranze ubukungu mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2016
Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ku nkuru z'ubukungu zaranze umwaka wa 2016 turasubiza amaso inyuma U Rwanda rwakiri inama mpuzamahanga nyinshi zirimo n'izirebana n'ubukungu. Inama yabereye mu Rwanda inama mpuzamahanga u Rwanda rwakiriye ku bukungu bw'isi. Iyi nama yabaye mu kwezi kwa gatanu yigaga ku birebana n'umugabane wa Afurika ifite insanganyamatsiko igira iti guhuza umutungo wa Afurika binyuze mu guteza imbere ikoranabuhanga. Impuguke zari ziteraniye muri iyi nama y'i Kigali zavuze ko bikigoye ko Afurika yakwigereranya mu bukungu n'indi migabane. Iyi nama yagaragaje ko hakiri ikibazo mu rwego rw'ibikorwa remezo n'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'imiyoboro ya internet kandi ari byo shingiro ry'ubukungu muri iki gihe. Muri uyu mwaka kandi dusoza, u Rwanda kandi rwakiriye bwa mbere muri uyu mwaka inama 27 y'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Iyi nama hafatiwemo imyanzuro isaba ibihugu bya Afurika kwishakamo ingengo y'imari yakoreshwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bitabaye gutegereza inkunga z'amahanga. U Rwanda kandi muri uku kwezi kwa 7 muri mwaka 2016 rwatashye imiturirwa inyuranye yuzuye mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye. Muri izi nzu harimo iz'abikorera ku giti cyabo n'izo leta ifitemo imigabane. Iyaje ku isonga yabaye iya mbere mu Rwanda ni inyubako ya Kigali Convention Center yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 250 mu mafaranga y'u Rwanda. Muri uyu mwaka dusoza, u Rwanda rwahuye n'ikibazo cy'inzara cyagiye kigaragaza hirya no hino mu duce tunyuranye tw'igihugu. Kwikubitira inzara yumvikanye mu ntara y'Iburasirazuba igaragara mu duce twa Kayonza, Nyagatare n'akarere ka Gatsibo. Iyi nzara abaturage babatije nzaramba yatewe n'izuba ryatsa ari ryinshi kandi ryaka igihe kirekire. Iyi nzara yatumye abaturage bamwe bava mu byabo bajya guhahira mu zindi ntara z'u Rwanda, abandi berekeza mu bihugu bituranye n'u Rwanda nka Uganda. Usibye mu ntara y'Iburasirazuba inzara yatewe n'izuba, hari utundi duce tw'igihugu twahuye n'inzara ituruka ku bwinshi bw'imvura bwatwaye imyaka, amazu n'ubuzima bw'abantu. Ni ikibazo kitavuzweho rumwe hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage. Mu gihe abaturage bakomeje gutaka ko inzara ibageze ku buce ndetse n'ibitangazamakuru bitangira kubyandika, bamwe mu bayobozi bagiye bumvikana mu mbwirwaruhame zinyuranye basobanura ko habayeho gukabya kw'itangazamakuru ko nta nzara iri mu gihugu. Ntibyatinze abayobozi batangira gutanga inyito iboneye, birangira bavuze ko ibyabaye mu Rwanda atari inzara ahubwo ari amapfa. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana yasobanuye ko Abanyarwanda bagiye mu bihugu bituranye n'u Rwanda bagiye gushaka imirimo batasutse nk'uko bivugwa. Minisitiri Mukeshimana yavuze ko igenzura Minisiteri yakoze ryagaragaje ko ingo zigera ku 47 arizo zifite ikibazo cy'ibiribwa. Uyu muyobozi avuga ko amapfa yugarije u Rwanda yatewe n'ihindagurika ry'ikirere kandi atari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ahubwo ari ikibazo kiri muri Afurika. Asobanura ko miliyoni 50 z'Abanyafurika zugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Ibura ry'ibiribwa kandi mu Rwanda ryanashimangiwe n'icyegeranyo cyakozwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Icyo cyegeranyo cyasohotse mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka kiburira u Rwanda ko rushobora kurushaho guhura n'ibura ry'ibiribwa n'izamuka ry'ibiciro mu mwaka utaha wa 2017. Mu nkuru z'ubukungu kandi turavuga ko mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yagaragarije Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya Leta mu mwaka wa 2016-2017. Minisitiri Gatete yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwitezweho gukomeza guhura n'ingorane zituruka ku igabanuka ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga. Minisitiri Gatete asobanura ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, u Rwanda rwatangiye kugirana ibiganiro n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI kugira ngo hashyirweho uburyo bw'ingoboka yazafasha u Rwanda kubona amadevize ahagije kugira ngo rubashe gutumiza ibintu mu mahanga igihe bizaba byabaye ngombwa. Dusoza inkuru zaranze uyu mwaka 2016, ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiravuga ko guhera umwaka utaha mu kwezi kwa mbere abacuruzi bose baba baciriritse cyangwa bakomeye bazajya bakoresha utumashini dutanga inyemezabuguzi. Iki cyemezo Rwanda Revenue ivuga ko kigamije guhangana n'abanyereza umusoro wa Leta. Ni icyemezo abacuruzi bavuga ko kigamije kubakura ku mirimo yabo kuko bemeza ko ari icyemezo kigamije guhutaza bandubanda rugufi bakora ubucuruzi. Aya niyo makuru twabashije kubakusanyiriza yaranze uyu mwaka mu byerekeranye n'ubukungu yagiye avugwa mu Rwanda. Yari Assumpta Kaboyi.
Turagushimiye cyane Assumpta Kaboyi kuri aya makuru wadukusanyirije. Turacyari mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'u Rwanda kuri uyu wa gatatu bwatangaje ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku gipimo cy'icyenda n'ibice bitatu ku ijana muri uyu mwaka wa 2016. Ku bayobozi b'iyo banki, impamvu y'ibanze ituma ifaranga rikomeje guta agaciro ni uko igihugu kigitumiza ibicuruzwa byinshi hanze kuruta ibyo kigemura. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Agaragaza uko politiki y'ifaranga ihagaze mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru, Bwana John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, yavuze ko muri rusange kugeza ubu urwego rw'imari ruhagaze neza. Ku ikubitiro, Bwana Rwangombwa birebera mu ndorerwamo y'uburyo imitungo y'amabanki ibigo by'imari iciriritse n'ibigo by'ubwishingizi zazamutse. Guverineri Rwangombwa yabwiye abanyamakuru ko mu mezi 9 ya mbere bigaragara ko umutungo ku mabanki wazamutse ku 9.8% bigera kuri miliyari 2,200,000,000 z'amafaranga. Ku bigo by'imari iciriritse nabyo byazamutse kuri 13.5%, mu gihe ibigo by'ubwishingizi n'ubwizigamire umutungo wabyo wazamutse kuri 15%. Ukuriye Banki Nkuru y'Igihugu yavuze ko ibipimo bigaragaza ko ubusugire n'ubudahangarwa by'urwego rw'imari bishimishije. Yatubwiye ko imari shingiro y'inzego z'imari mu Rwanda ihagije ku buryo zahangana n'ibibazo ibyo byose zahura nabyo. Igipimo ku mari shingiro ku myenda y'amabanki afite kiri ku mpuza ndengo ya 22.5%, mu gihe igipimo ntarengwa kitagomba kujya munsi ya 15%. Gusa Guverineri Rwangombwa avuga ko uyu mwaka wa 2016 ifaranga ry'u Rwanda ryo bigaragara ko rigenda rirushaho guta agaciro ku mpamvu z'imihindagurikire y'ibihe, ndetse no ku Rwanda rugitumiza ibicuruzwa byinshi hanze kuruta ibyo rwohereza mu mahanga.
Tubona ko muri uyu mwaka ifaranga ryataye agaciro ho 9.3% kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 11 ugereranyije n'uko byagataye kuri 6.8%, kakenshi bigaterwa n'ikinyuranyo dufite mu buhahirane n'amahanga. Bubona ibyo dutumiza hanze ugereranyije n'ibyo twohereza hanze hakiri mu kinyuranyo kinini cyane. Ikindi ni kuzamuka k'umuvuduko w'ibiciro. Nanone twabonye muri uyu mwaka habayemo kwihuta mu kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, cyane cyane byaratewe n'ibibazo by'amapfa yabaye, ibiciro by'ibiribwa bikazamuka cyane. So muri rusange ubona mu gihembwe cya gatatu kuzamuka kw'ibiciro ku masoko byari hafi 6.4%. Ugereranyije na 4.5%, twari dufite mu ntangiriro y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka.
Guverineri Rwangombwa avuga ko ku bufatanye bwa Banki Nkuru y'Igihugu akuriye n'izindi nzego z'ubutegetsi, batangiye gufata ingamba zirimo kongera ibikorerwa mu Rwanda mu mugambi wa Made in Rwanda, hakagabanyuka ibitumizwa mu mahanga.
Harakorwa iki rero nka leta mu ngamba mubona za Made in Rwanda, kongera ibintu bikorerwa mu Rwanda no gushishikariza abantu kugura ibikorerwa mu Rwanda, kuko ni ukuvuga ngo turagabanya amadovize akenerwa gutumiza ibintu hanze. Iki nanone izindi ngamba zihari ni ukongera ibintu byongezwa byoherezwa hanze no kongera ubwo sinzi diversification uko nabivuga mu Kinyarwanda. Ariko none ni ukureka gushingira kuri biriya bicuruzwa by'ibanze gusa by'ubuhi, ibintu by'ubuhinzi n'ibyo mu by'agaciro, hakaba n'ibindi bituruka mu nganda. So ibyo nibyo bizafasha guhagarika ikibazo cy'ifaranga guta agaciro, ni niho hari ikibazo gikomeye cyane.
Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2015 bwazamutse ku mpuza ndengo ya 6.9%. Ibihembwe bibiri bishize kandi bigaragaza ko ubukungu bwazamutse kuri 6.5%. Banki Nkuru y'u Rwanda iravuga ko ikurikije uko ibona ibintu bihagaze bishoboka ko intego y'igihugu cyari cyarihaye ku uyu mwaka wa 2016 ubukungu buzazamuka kuri 6% bishobora kuzaba impamo. Gusa hari cyari ugushidikanya gukomeye gushingiye ku kutamenya bya nyabyo by'ikirere gihatse, kuko ababarirwa mu rwego rw'ubuhinzi bo bakiri muri za 70%. Imihindagurikire y'ibihe ni nayo yabaye nyirabayazana w'amapfa yabiyogoje mu minsi ishize. Naho arangiriye mu bice bitandukanye by'igihugu, hamwe na hamwe yaje gukurikirwa n'imvura y'amahindu byaje kugira ingaruka kuri rubanda.
Inzara yarateye, none n'udushyimbo bari bahinze uruvura rwaje bwarucocaguye, mbese nta mahoro mbega dufite. Turabo gutabarwa n'ubuyobozi, abantu bose barashize n'amazu yarasenyutse, nta muntu ufite ububasha bwo kubaka, abantu barasuhutse, mbese abantu bose bashize mu ngo n'abana ntibiga.
Nyuma y'ibi ngibi kera kwiyambaza ingufu za leta, twebwe nta ngufu dufite. Urabona turakenye muri rusange, izuba ryavuye igihe kirekire, nta myaka tugira, dufite inzara, dufite n'izuba, ayo byateye n'iyo nzara.
Twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iya nzara irakomeje, tubihashye none byarangiye, imvura urubura rwabicucumye, none n'inzu twararagamo yasambutse, ubu nta hantu turi.
Ehkabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Turacyari mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda we araduha amakuru makuru yaranze inkino ku rwego mpuzamakungu muri uyu mwaka tugiye gusozera w'ibihumbi 2016.
Amakuru y'imikino yaranze umwaka turangije ku rwego mpuzamahanga tuyatangiriye ku marushanwa ahuza amakipe ku mugabane w'Uburayi. Ku ruhande rw'irushanwa UEFA Europa League, ikipe ya FC Sevilla muri Espagne niyo yegukanye igikombe. Umukino wa nyuma wabereye mu mujyi wa Bari mu Swisi, FC Sevilla yatsinze Liverpool yo mu Bwongereza ibitego 3-1. Uyu mukino wa finale ya Europa League wabaye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu, imbere y'abantu 34,429. Ku birebana n'irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League, ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yatwaye igikombe itsinze mukeba wayo Atletico Madrid ku mukino wa nyuma wabereye mu Butaliyani kuri stade ya San Siro mu mujyi wa Milan ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu. icyo gihe abantu 71,942 nibo bari bitabiriye uwo mukino. Hanyuma Zinedine Zidane umutoza wa Real Madrid n'abasore be batsinda Atletico Madrid itozwa na Diego Simeone kuri penalti 5-3, nyuma yuko amakipe yombi yari yaguye miswi akanganya igitego 1-1. Tukiri ku mugabane w'Uburayi mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu ya Portugal yivuze ibigwi ubwo yatwaraga igikombe cy'Uburayi muri iri rushanwa ryabereye mu Bufaransa. Kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi, Portugal yatsinze Ubufaransa igitego 1-0 ku mukino wa nyuma. Iki gitego cyatsinzwe na Ederzito Antonio Machado Lopez uzwi nka Eder. Muri Euro 2016 Umufaransa Antoine Griezmann niwe watoranyijwe nk'umukinnyi w'ikirenga w'irushanwa, akaba ari nawe warebye mu mazamu inshuro nyinshi kurusha abandi kuko yatsinze ibitego 6. Irindi rushanwa rikomeye ryo ku rwego rw'amakipe y'ibihugu ni Copa America ryabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu. Igikombe cyabaye cy'ikipe y'igihugu ya Chili itsinze Argentine ku mukino wa nyuma kuri za penalty. Chili yinjije penalty 4-2 za Argentine nyuma y'uko amakipe yari yananiranywe akanganya ubusa ku busa. Ikipe yegukanye umwanya wa gatatu ni Colombia, ya kane iba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye igikombe ikipe ya Chili yatsindiye, bamwe mu bakinnyi bayo babonye ibihembo. Alexis Sanchez yabaye umukinnyi w'irushanwa, Eduardo Vargas ahembwa nk'uwatsinze ibitego byinshi, naho Claudio Bravo atorwa nk'umuzamu wahize abandi muri Copa America 2016. Tunyarukiye mu mukino w'isiganwa ku magare, isiganwa mpuzamahanga Tour de France ry'uyu mwaka ryegukanywe n'umwongereza Chris Froome usanzwe akinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza. Muri iri siganwa ryabaye kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 24 mu kwezi kwa karindwi, Chris Froome yakoresheje amasaha 89, iminota 4 n'amasegonda 48 mu rugendo rw'ibirometero 3529 rwari rugizwe n'intera 21. Ubaye wa kabiri muri Tour de France ni umufaransa Romain Bardet. Umwanya wa gatatu haje Nairo Quintana umunyakolombiya ukinira Movistar yo muri Espagne. Mu marushanwa 4 akomeye y'umukino wa tennis ariyo bita Grand Chelem, duhereye mu cyiciro cy'abagabo, umunyaserbia Novak Djokovic niwe wegukanye Australian Open mu kwezi kwa mbere, ndetse yiyongeza na French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatandatu irushanwa rya Wimbledon ryegukanywe n'umunya-Ecosse Andy Murray, naho umuswisi Stanislas Wawrinka atsinda US Open mu kwezi kwa munani. Mu bagore, umudagikazi Angelique Kerber yatwaye Australian Open na US Open, Garbin Muguruza Blanco umunya-Espagnekazi ukomoka muri Venezuela atsinda French Open, naho irushanwa Wimbledon iriba iry'umunyamerikakazi Serena Williams. Uyu mwaka turangije kandi wabayemo imikino Olympique yabereye mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil mu kwezi kwa munani. Intego y'iyi mikino yari Mundo Novo mu rurimi rw'Igiportugali, aribyo bisobanuye isi nshya. Ibihugu 205 nibyo byaserutse muri iyi mikino Olympique, naho abakinnyi bose hamwe bari 111,544. Igihugu cyaje ku isonga mu kwegukana imidari ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatahanye imidari 121, harimo 46 ya zahabu, 37 ya feza na 38 ya bronze. Umwanya wa kabiri haje Ubwongereza n'imidari 67 irimo 27 ya zahabu. Ubushinwa bwabaye ubwa gatatu, Uburusiya bwegukana umwanya wa kane, Ubudage buba ubwa gatanu. Mu gusoza amakuru yaranze umwaka mu mikino ku rwego rw'isi, tugaruke mu mupira w'amaguru mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo. Iri rushanwa ryabereye mu Buyapani muri uku kwezi kwa 12 kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 18. Amakipe 7 aturuka mu migabane itandukanye niyo yari yaserutse. Ayo ni John Book Hyundai Motors yo muri Korea y'Epfo, Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande, Club America yo muri Mexique, Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, Atletico Nacional yo muri Colombia, Kashima Antlers yo mu Buyapani na Real Madrid yo muri Espagne. Iyi Real Madrid niyo yegukanye igikombe, ndetse n'umukinnyi wayo Cristiano Ronaldo abona igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa hamwe n'icyo watsinze ibitego byinshi. Uyu kawuhariwe ukomoka muri Portugal akomeje kwishimira ibihe byiza yagize muri uyu mwaka dusoza, dore ko ari nawe uherutse guhabwa igihembo cy'umukinnyi wa mbere ku isi Ballon d'Or ya 2016. Ayo yaranywe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo mu rwego rw'isi. Tubararikira n'amakuru y'ingenzi mu mikino mu Rwanda mu mwaka turangije, tuzabagezaho mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze kuri ayo makuru y'imikino utugejejeho. Nshuti mwese z'Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye naha birangiriye. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.